Muruva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kane itariki ya gatandatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'2018. Muratwumvira by'umwihariko ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Amakuru bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94 mu Rwanda agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Uyu ni umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PS Imberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri. Igice cyemewe n'amategeko kiyobowe na Mukabunani Christine nicyo kigiye mu nteko ishinga amategeko. Mu Burundi, umuryango w'abibumbye uritegura gutangaza amazina y'aburega ubwicanyi. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, bwakeye.
Bwake Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Nigeria batangaje ko ku munsi wa gatatu kwikiza cya korera kimaze guhitana abantu 14, abandi 4 bajanywe mu bitaro mu ndwi iheze mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Maiduguri muri leta ya Borno. Benshi muri abo bafashwe hamwe n'abafuye bari mu ikambi y'abatejejwe ingo zabo i Maiduguri, abandi mu micungararo yaho. Igisagara cya Maiduguri cyaranzwemo ubwicanyi mu mezi aheze, ari nacyo cyatumye abantu batari bake bata ingo zabo. Nyamugigima yo ku rwego rwa magnitude bice bitandatu, magnitude zitandatu murambabarira n'ibicindwi yarateye izinga rya Hokkaido mu Buyapani, ihamba amazu atari make hamwe n'abantu kuri uyu munsi wa kane. Abantu bashika ku 125 bakomeretse, abandi 20 ntibaramenya irengero ryabo nk'uko byashikirijwe n'ikigo cy'Ubuyapani gikurikirana iby'imitigito y'isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yavuze ko abasirikare bashika ku 25,000 barungitswe muri iryo zinga rya Hokkaido gufasha kurondera no kurokora abantu batari bake. Nayakamo kamakungu gasaba Siriya hamwe n'ibihugu bicuditse ari byo Burusiya na Irani kwirinda ico cyose sa amaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereye ejo ku munsi wa gatatu. Akarere k'iyo ntara gahanura ubibe na Turukiya nico gice cya nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siriya. Abasirikare ba Siriya bariko barakikuza iyo ntara kandi ababikurikiranira hafi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cyane. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo kuwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib ko mu gihe byoba amakungu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoshavura. Abajijwe nimba hari icyo Amerika igiye gukora cyo kubuza icyo gitero, Trump yishuye avuga ko ariko abikurikiranira hafi. Inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanye gukorana ejo ku munsi wa gatanu kuvugana kuri ico kibazo, ariko muri ico gihe nyene abakuru b'ibihugu vya Turukiya, Burusiya na Irani nabo batekanya inama izobahuriza i Teherani muri ku murwa mukuru wa Irani. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo kwa gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanyi cyo mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi aho harangiriye icuka cy'intambara cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ibyo bihugu. Urwo rugendo rw'iminsi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'Ubushinwa mu gisagara cya Beijing. Ethiopia na Eritrea byariginye ubucuti bwari bwaratosekaye ico kiringo cyose inyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bafuye kuva mu myaka y'1990. Mwamenya ko Ethiopia itekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara kuri uyu munsi wa kane. Indege yari ivuye i Dubai yarashizwe ku ruhande akanya gato ishitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i New York. Inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itamenyekanye yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo byo muri Leta z'Ubumwe za Amerika bijejwe kugenzura no gukinga ibiza n'indwara nicyo byafashe iyo ngingo yo gushyira ku ruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yarimo ingenzi 520 basuzuma kugira basuzume ijana muri bo barabe icyateye iyo ndwara. Bamwe babasanganye inkorora, abandi basanga bameneka imitwe, barababara mu mihogo, abandi bafise ubushuhe. Abategetsi bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi ndwi bakoreye iyo ndege bashizwe mu bitaro. Abandi bararekuwe babona kubandanya urugendo rwabo mu gihe hakibandanya gutohozwa icatumye iyo ndwara iba. Nayo abategetsi muri Afghanistan bashikirije ko bombe zibiri zaturikijwe ku murwa mukuru Kabul mu gace kabamwe abayisilamu mu bwoko bw'abashite zahitanye abantu bashika kuri 20 abandi barenga 60 barakomereka. Igipolisi kivuga ko umwiyahuzi yiturikije ko bombe ya mbere, bombe ya kabiri turika mu gihe abategetsi bariko baratabara bahitanywe na bombe ya mbere. Nta muhari n'umwe uremera ko ari wo uri inyuma y'ico gitero, ariko ukekwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Iyo mihana yatewe igwiriyemwo abashite mu kwezi kwa 12 yarakozwemwo ibitero vya bombe vyishe abantu barenga 40, nayo mu kwezi k'8 abandi 34 barishwe ni bombe z'umwiyahuzi.
Aloyse Bigirimana, urakoze inshuti zacu muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet ku rubuga radio yacu voa.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayatangije urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Fidel Nsabimana d'Antoine yakurikiye uyu muhango wabereye muri komini Bugendana y'intara ya Gitega.
Muri komini ya Bugendana neza na neza ku mutumba wa Bitare niyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yugururiye icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ugo rumuri rw'amahoro rugiye kumara iminsi 9 ruzunguruka intara zo zigize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwamarutegurwa uko umwaka utashe kuva mwaka 2006 umugambwe CNDD-FDD umaze umwaka ku butegetsi. Imbere y'uko urugendo rutangura kuri igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'urumuri rw'amahoro n'imvo n'imvano.
Twashaka kumenyesha neza yuko runo rumuri rw'amahoro twarutangije mu mwaka 2006 mu ntumbero yo kwereka abarundi yuko twinjiye mu gihe cy'amahoro kandi amahoro ari gukamisha ibikorwa. Niracyo tuma rero dufata uri kahise kino runo rumuri rw'amahoro gomye rukoreshwa kera mu Bugiriki mu gihe hari ingorane muri icyo gihe cy'Ubugiriki baca bakoresheje runo rumuri rw'amahoro byatuma injyane zose zihagarara. Ariko twe kino gikoreho dufite amahoro twifuza yuko amahoro tuyakamisha ibikorwa. Nico tuma rero urumuri rw'amahoro twarutanguje kugira ngo duhamagare abarundi bose kwitabira imigambi y'iterambere na cyane cyane ibijanye n'ibikorwa rusange. Bisigure neza yuko kuva dutanguye runo rugendo rw'amahoro tumaze gukora byinshi cyane bimaze gushika ku ntambwe y'ishara Burundi kuntaye gusimataza intaye kwikukira, kuko mwaraze neza yuko n'umucivu kuva tungu Burundi Imana kuduhaye kudutungire, ariko kandi duture igihugu cyacu amaboko umutima hamwe kandi n'ubuzima.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye arabwira abamenyesha makuru icivugo cy'uno mwaka, aho yagiriye kavuga ko uno mwaka udasanzwe kuri urwo rumuri rw'amahoro.
Twafashe icivugo nyamukuru bwa runo rugendo rw'urumuri rw'amahoro yuko ari kuzirikana igihugu cyacu. Uno munsi rero kuno gihe uno mwaka kugira 12 kugira 12 atanduka rero tora tubikora, kuko twifuza kuzirikana igihugu cyacu cavuye hehe kigeze hehe tugomba gushika hehe none ko basokuru bacu bakituraze natwe twokiraga abana bacu gute. Dushaka yuko rero kino gihe rero tuvuga tuti tuzirikana igihugu cyacu cazananye aho kigeze naho tugomba gushika mwe natwe buno munsi tugize uruhara kugira ngo dutange akaruhuko keza mu bene igihugu n'abazokurikira bazofata akaruhuko keza kuri twebwe.
Urumuri rw'amahoro rwaca rufata inzira aho ruza guca mu ntara za Karusi na Muyinga rukaza kurara mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi biteganijwe kugorugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzorangira inyuma y'iminsi 9 ruzunguruka mu gihugu cyose ruzorangirira mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi intara president Nkurunziza avukamwo ugorugendo gugururijwe muri komine ya Bugendana mu gihe muri iyo komine nyene ariho hugururijwe icese isekeza ryo kwamamariza gutora yego mwihindugwa gibwirizwa shingiro riheruka guhinduka ni naho kandi iryo bwirizwa shingiro ryatangarijwe icese n'umukuru w'igihugu iyo komine ya Bugendana abenshi kaba bibaza igituma umukuru w'igihugu akunze kwikoreramwo ibirori bitandukanye biranga ubuzima bw'igihugu igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwije rya America
mu Rwanda bwa mbere na mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94 ishyaka PS mbera kuri ryemewe n'amategeko riyobowe na Mukabuna ni Christine n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umunyamategeko Bernard Ntaganda umwe mu bashinze ishyaka PS mbera kuri ryaje gucikamo ibice bibiri uko yakiriye aya matora
ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko FPR yeretse abanyarwanda ko ari rya shyaka ishaka byose bikanga byose ngarutse rero kuri iyo kibazo cya Mukabunani ndagira ngo nongere mbwire abanyarwanda ko ishyaka PS mberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS mberakuri nk'uko bari iya shyaka PS mberakuri n'ishami rya FPR iri mu matora byumvikane rero abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro ishyaka rya PS imberakuri tuzi umurongo wa PS imberakuri aho uhagaze PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR icyakabiri rushinga ishyaka PS imberakuri n'uwo mudamu Mukabunani ahari twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo tuyishyaka ritavuga rumwe na FPR bityo ntidushobora na busa kujya muri forum nagira ngo nibutse abanyarwanda ko ishyaka PS imberakuri ariyo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga maze amashyaka ajya muri forum hakajyamo amashyaka abishaka
none se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS imberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nshinga amategeko atari PS imberakuri mwe muzi ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga
ntabwo ari byo abantu cyane cyane abanyamakuru ndangira ngo nicyo kintu gishimangire numvise hari abanyamakuru harimo nabo mu radio yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS imberakuri yemita ishami rya FPR nariya bita rya Green Party ariya mashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na FPR ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu z'igihugu
aya matora yabaye kuva ku cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri mwe nk'umunyapolitiki n'umunyamategeko mwayabonye mute yabaye mu bwisanzure yabaye amatora mwavuga ko ashingiye ku mahame ya demokarasi
ntabwo rega kuva FPR yafata ubutegetsi ntabwo mu Rwanda higeze habaho amatora ndakeka ko igihe cyose FPR itazemera ko urubuga rwa politiki rufungurwa hanyuma mu matora hakajyamo amashyaka atavuga rumwe na FPR icyo gihe birumvikana ko ku ikubitiro ntabwo ushobora kuvuga ko habayeho amatora yabaye mu mucyo ibyo rero byumvikane niba FPR yarakumiriye amashyaka nyayo atavuga rumwe nayo hanyuma FPR ikemera aya mashyaka agomba kwigaragira ndavuga za PS imberakuri za Mukabunani na Green Party birumvikana ko mu Rwanda rwa FPR nta matora ahari ku buryo wavuga ko yabaye mu mucyo hari ikintu ushaka kongera gushimangira numvise babyina itsinzi ibyo nibyo nita itsinzi itagira ikuzo aho bavuga ngo mu Rwanda ngo inteko ishinga amategeko ngo yagiyemo ngo abagore numvise none ngo ari 60 n'abarindwi ku ijana abo bagore se bagiyemo bate twebwe icyo dushaka si ubwinshi bw'abagore n'abagore bafitiye akamaro abanyarwanda nibutse ko
tunibutsa abanyarwanda ko abo bagore abo bafashe yambe mu guhindura itegeko nshinga kugira ngo bashyireho ubwami muri Repubulika mu Rwanda. Abo bagore rero amateka politiki azabibutsa. Ikindi kandi abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bwicanyi bwo mu Burundi riritegura gutangaza aboroni ikekaho ibyo byaha. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hampson, umwe mu bagize iri tsinda, amubaza ibikuru bikubiye muri iki cyegeranyo cyabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire
ibiri muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abapfasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ivyahindutse ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, byumvikana ko umuntu byari byoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitorwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciye za kirimo none kuva mu mwaka w'2017 nta cigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko nta cahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu barateye ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo ashingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu rubasaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rap mucegeranye cyane mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itume ibintu vyunyuka mwo duha karorero ka zimwe muri izo mvugo.
Utroni twinshi kandi si president gusa twadonye ku rutoke. Hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari ic'ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi ariko leta yaratwimye ayo mahigwe. Naho biri uko ntaco vyatubujije mu gutororokanya amakuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinase ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu
bizova hanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntaco turi buhindure. Kwibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Naho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umushikiranganje w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi uko yakiriye ibirego bya Loni.
Iyo raporo bwa mbere yonde dutangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo igumariye ni urukurikirane rero rw'ibyumviro byari birimo cyane cyane bikuboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Gifaransa romigero kubita mu cyumviro twabonyemo ibirimo ibyo birateye umukuru w'igihugu cyacu iyo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose n'intara zose tubaje muri kanisa k'igihugu cyacu kumushyiramo uko yigisha rero amacakubiri urwango ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko aribyo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyangabo zikuru ko ari zo zishyize zigenda mu byo guhondera cyangwa akazi na muntu bikaba biboneka rero bijya bijya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'imbutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo iravuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambwe cyangwa ibyiyumviro bya politike ibyo byo mubivuga kwiye
ngundikije rero hari abantu nabo tuzika mu bwamo ndabahinga agenda agategura raporo yo agenda arenduriza gusa kuyigeza amatwi kuvuga yuko ibyo bitigiri byaduze kubwicanyi bwabandanije rimwe na rimwe ari byo tuzibaza ati imvo nyamukuru ibi tukabikiye gutanga raporo mwene kuko turabye kukiriba n'aya masaha turavugana ndiko ndikuru mu rw'amahoro twari tuvanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abenegihugu baba ariko baratamba bagataha ibintu bikorwa bindi bagitoranga icyo gihugu kiro cyarangwa ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abenegihugu n'abandi n'ibindi igihugu cyari tuvuga yuko ati akazira muntu kariho karahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ariko barafatwa ku ngufu navuze yuko uri tuvuga yuko twari tuba turi paradizo hariho utunatuga tugenda turaba mugabo n'icyo ubishyira ku jenerali kanaka n'umushyiranganzi kanaka avuga se no ku rwego rw'umukuru w'igihugu.
Muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonoseye batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo n'iki.
Muri kino gihe ibyaha gato y'akazi na muntu ni bisiye binakoresha kugira bakigira amaleta birakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mu kuhungabanya gato y'akazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko binyuze bataku w'amazi hanyuma atabo bagabo n'abo bakenyezi mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abatwaki ni kimwe ni byananiranye 2015 ashaka gukoresha biciye mu by'agato y'akazi na muntu kugira bishikweko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwe bakihagira na muntu butireke tubirabe uko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bikekeze byagiye birafatwa nta maraporo nk'ayo yabaye igihe 2022 yahaye 2008 1993 ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu abashikiranganji bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagarwa kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusiga umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo agiyeshika.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze na
siporo n'imikino. Ikibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara cya Bujumbura cyahinduye ubusitani bwa kizungu none cyongeye kwakira imikino y'umupira w'amaguru. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura.
Inyuma y'umwaka urenga ico kibuga kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura kiriko kirasanurwa cyasubiriye kwakira inkino z'amahiganwa atandukanye y'umupira w'amaguru ku ndwi igira kane. Ico kibuga cyakiriye inkino z'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu zihuza imirwi yo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu. Igihe c'isaha 8 kuri uyu wa gatatu Buja City watsinze Atletico Olympique FC Bujumbura kime ku busa. Igihe c'isaha 10 naho Lelier w'i Bujumbura wanganije na Flambeau Leste wo mu Ruyigi kime ku kindi. Ni mu gihe ku munsi wa kabiri Messager Bujumbura watsinzwe na Bumamuru wo mu Cibitoke igihe cy'isaha 8:00 ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lidia Ridike Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura watsinze Ngozi City kimwe kubusa. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura barashima ko gusubiriza umusezero ku kibuga citiru umugano wa Ludovico Rwagasore byarangiye, bagasaba ko hogira igikozwe ku bijanye n'ubwugamo. Sengiyumva Felicien n'umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bo ku murwa mukuru w'u Burundi yaze n'ijwi rya Amerika.
Je ndavyakira neza cyane ni iterambere mu gihugu cyacu ko hari mu bihe byaheze ama match de competition nigeze kuba ndi ngaha, imvura yaraguye amazi aruzura mu kibuga gose ngaho barabura ingene bokina. Kubw'Imana dusenga twabibonye ikibuga gishasha ciza hagati mu ruhande, ndabona mu ruhande ni kamitende, turarindire aho havuye ivyo hazosubira haze nibindi batwubakira hagati bine ko mu ruhande guri putu turabe ko two tuba turi heza indani no hanze.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atanga inyishu kuri ico gisabo cyabo bakoze umupira w'amaguru bo mu gisagara cha Bujumbura. Mustafa Samugabo avuga ko kubaka ubwo bwugamo biri mu migambi, agasaba abanyagisagara kuzoterera nibategwa kamwe.
Twebwe mu byerekeye byo gusanura ikibuga aho abakinyi bakinira no kuvuga R2J byaheze nkuko twabifashanije na FIFA tugatangwa umugambi kabudufashamwe n'umunsi rero twabihejeje, nico gituma amahiganwa ariko arabandaniza kuri iki kibuga kugira ngo nabantu b'Ibujumbura basubire baronka bateramira ku ma weekend.
Aheze cyo kwita pelouse artificielle gusa ariko turabona ku mpande pour tour tribune cyagumye ari vya bindi nta mugambi wakazoza.
Mugambi muri kazoza uriho nkuko mukuru wishira mu gimpira w'amaguru yabivuze, yarashizeho mugambi aravuga yuko federation yokorana na meri nayo gakorana na bene gihugu mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nabo baze baterere kugira ngo nabo bagire stade nziza nkuko mubizi ruguru ama stade ariko arabameza n'ivyo kumvika nakuntu abanyagisagara nabo kandi harimo abantu bakunda umupira cyane nabo batogerageza ngo bafashe kugira ngo stade iboneke neza nabo nyene bazoze bateramira ahantu babona ko hasa neza bafashije.
Inkino zabereye ruguru mu ntara kuri uyu wa kabiri, Flambeau du Centre watsinze Olympic Star bitatu kubusa, Musongati watsinze Rukinzo bine kuri kimwe, Kayanza United watsinze Vitaro bibiri kubusa. Kuri uyu wa gatatu naho Aigle Noir ukaba watsinze Messager Ngozi bibiri kubusa. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Siporo n'imikino kandi ni irushanwa rya tennis US Open ry'ababigize umwuga ririmo ribera mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo aratubwira aho rigeze.
Urakoze Thomas. Ku makuru y'inkino, twashimikiye ku ihiganwa rikomeye rya tennis ya US Open ririko ribera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkino za kimwe cya kane cy'iryo higanwa zabaye ku munsi wa kabiri n'ejo kuwa gatatu. Mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri, ku ruhande rw'abagabo umunyargentine Juan Martin de Potro yatsinze umunyamerika John Isner amaseta 3-1 ku manota 6-7, 6-3, 6-6, 6-2. Del Potro akaba yunguruje muri kimwe cya kabiri cy'iganwa rya tennis rya US Open. Mu rundi rukino, Rafael Nadal wo muri Espagne niwe yunguruje nyuma yo kwatsinze Dominique Thiem wo mu gihugu cya Australia amaseta 3-2, manota ubusa 6-6, 6-4, 6-5, 6-7. Ku ruhande rw'abafasoni mu nkino zo ku munsi wa kabiri za kimwe cya kane, umunyamerika kazi Serena Williams yatsinze Caroline Pliskova aturuka muri Repubulika y'Abacheke mu maseta 2 ku manota 6-4, 6-3. Serena Williams afise imyaka 36 muri iki gihe ariko arondera gutsindira igikombe cy'iganwa rya tennis rikomeye cya mbere kuva yibarutse umwana w'umukobwa Olympia mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze w'2017. Niyo atsindira ihiganwa rya tennis rya US Open rizoba ari ihiganwa rikomeye rigira rya 24 z'abatsindi azobagiye ku rugero rumwe n'umunya Australia kazi Margaret Court. Mu bakinyi ba tennis bazoba batsindiye amahiganwa akomeye cyane menshi ya tennis kurusha abandi ku isi ku rwego rw'abafasoni. Mu rundi rukino, Anastasia Sevatsova yatsinze umunyamerika kazi Sloane Stephens mu maseta 2 ku manota 6-2, 6-3. Mu nkino za kimwe cya kane zabaye ejo kuwa gatatu, ku ruhande rw'abagabo Marin Cilic wo muri Bosnia na Herzegovina yahuye na Nishikori wo mu Buyapani, mu gihe mu rukino rwo mu nyuma yaho Novak Djokovic wo muri Serbia yahuye na John Millman. Ku ruhande rw'abafasoni ejo kuwa gatatu muri kimwe cya kane cy'iganwa rya tennis rya US Open, Naomi Osaka wo mu Buyapani yatsinze Lesya Surenko wo muri Ukraine mu maseta 2 ku manota 6-1, 6-1. Mu rukino rw'inyuma yaho umunyamerikakazi Madison Keys yahuye na Carla Suarez Navarro wo mu gihugu cya Espagne. ahani uturangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Shuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, ntimuje kure rero, mukomeze munogerwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbaye mbiki abantuye, mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.